culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tubanikaze makuru radio ndundi kwitiriye bateguriye kuri umugoroba wo ku wa kane ni tariki ya 16 kwezi kwa kane 2026 aza kubagize n'izingingo nkuru nkuru zikurikira umushikiranganje aho bajeje kumenyesha makuru n'ibinyamakuru Gabi Bugaga yitabye imana muri iri joro rya keye kizigaciye kikaba catowe mu muduga wiwe mu mirima y'ibigazi mu Kivoga ni muri komine Ntangwa intara ya Bujumbura ugo rupfu kandi rukaba gwemejwe na leta abakozi bahurikiye mu masendika y'abavuzi sinapa na senetesi bakorera mu kigo c'abavura abagenda n'indwara zo mu mutwe SNPK kuri zone Kamenge komine Ntangwa intara ya Bujumbura bamesha ko bonge ku imisi 3 y'ingingo bafashe yo guhagarika akazi guhera kuri uyu wa gatanu gushika ku wa kabiri mu ndwi iza imvo ni murano makuru bamwe mu barimyi bo muri komine Mpanda intara ya Bujumbura barashima ko baronse igitegwa cy'umwumbati kirinda indwara ya mozayike nayo abajejwe iby'uburimyi aho baremeza ko icyo gitegwa cimbuka kandi kirinda indwara makuru saya gusa tubafitiye n'ayandi na makuru agarimwe bw'ivyuma na Matiyo abona Yesu Dieudonné niyenzwe mujye ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mu kwayo
Radio Indundi Culture
Nongere ndabaramutse umushikiranganje aho rajeje kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru Gabi Bugaga yitabye imana muri iri joro rya keye kizigaciye kikaba catowe mu muduga wiwe mu murima w'ibigazi mu Kivoga muri komine Ntangwa intara ya Bujumbura ugo rupfu gwemejwe na leta aho umunyamabanga mukuru wa leta Jehome Niyonzima mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane yashikirije ko yitabye imana bivuye kwisanganya mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kane Gabi Bugaga yari yagenywe muri ayo mabanga mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2025 imbere ya hakaba yari mu mungu w'igihugu ujejwe amatora kuva mu mwaka w'2023 kurikira umunyamabanga mukuru wa leta Jehome Niyonzima
Repubulika y'u Burundi irimo waro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka umushikiranganje wa leta jeje kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru umushinga ntahe Gabi Bugaga kwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 ndamukiza mwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya muri kino gihe cy'umubabaro udasanzwe leta y'u Burundi irahojeje umuryango wabuze irahojeje kandi abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi nabo bari basangiye amabanga mu bushikiranganji imirimo yarasanzwe arongoye hamwe rero n'inshuti ababanyi n'abagenzi eka n'abarundi muri rusange Leta y'u Burundi izokwama yiruka ubutwari no kwitanga byagiye biranga uwo muhisi bigatuma yizegwa na leta mu mirimo myinshi n'amabanga hambaye mu bikorwa yagiye akorera igihugu n'abene gihugu Imana nimwakire mu bwami bwayo
Jerome Niyonzima akaba ari umunyamabanga mukuru wa leta abakozi bahurikiye mu masendika y'abavuzi sinapa na senetese bakorera mu kigo c'abavura abagenda n'indwara zo mu mutwe SNPK kiri muri zone Kamenge komine Ntangwa intara ya Bujumbura bamesha ko bonge iminsi 3 y'ingingo bafashe yo guhagarika akazi guhera kuri uyu wa gatanu gushika ku munsi wa kabiri windwiza umwe mu barongoye masendika Shabani Niyonzima asigura ko abanywanyi bayo masendika babona ko n'ubu bataratunganirizwa ku bibazo byabo kugira ngo bashobore gukora akazi kabo neza nayo bamwe mu barimyi muri komine Mpanda intara ya Bujumbura barashima ko baronse igitegwa cy'umwumbati kirinda indwara ya mozayike abo barimyi bavuga ko n'ubu baronka umwimbu ushemeye basaba abajejwe uburimyi muri ico gice ko bogwiza izindi mbuto zirinda iyo ndwara abajejwe uburimyi aho baremeza ko ico gitegwa cy'imyumbati cimbuka kandi kirinda indwara ni nkuru ya mugenzi wacu Kristalize Harerimana
abamaze kurima imyumbati irindi indwara ya mozaike muri ico gite makubu baronko mwimbo nkuko no mukenyezi abisigura
ego yaje nk'inyishu kubera barimbura abantu bararima bakimbura kare warashaka kurima imyumbati ugakobukabura numuzi ugabura icukura kumugabo kuri vewi ni kuri kubabiteye imyumbati riko
abo barimyi bemeza ko bayimbuye bakanayanikira kuzuba bagira kuyikura kuzuba itononekaye
imwakunguko cyane kandi yo irananikika kuzuba ntibishaya gusa uretse ko itamara igihe kirekire ngo ihitire imara umwaka umwe nyene mugabo turabona ko mu kuzimu sanga haja ku myumbati 8 10 nirenga
kubera ko iyo myumbati irikira bafasha mu miryango yabo basaba ko abahinga mu bijanye n'uburimyi bwo gwizizi n'imbuto zirinda indwara zifata imyumbati
kagwiza igitegwa ico kigombo bakagihana ahantu abantu bose hanyuma bakaza kuturondera n'ubundi ushakashatsi bakaturondera n'ibindi bigombo byoba ngaho bacu ku mpanda
umufundi w'uburimyi muri yo komine ya manda aremeza ko ico gitegwa c'imyumbati ukirimye mu buryo bwa kijambere aronka umwimbo mwinshi
bisanze ibyo bigombo biriko biramera neza cyane abantu ariko barabirima kijambere hari habantu ashaka kwimbura ibiro 200 ku kitegwa kimwe ariko kusanga kumwe na gihugu narimo kudusanzwe turima Kirundi nyene arashaka kuronka nk'ibiro 2
mu Burundi indwara bise mozaike fata igitegwa c'umwumbati yatanguye kuvugwa mu myaka y'2000 ni indwara yatumye hagabano ku mwimbo kuri ico gitegwa mu bice bitandukanye by'igihugu ariko havuye haboneka ubundi bwoko burindi yo ndwara bugera kuri 4 nkuko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi
Radio Indundi Culture
Hadiye ndundi kwitire ku isa 12:23 ha makuru shura kuyumviriza uri kuri megahertz ya 88 n'ibice 2 mu gisagara cha Bujumbura mu micungararo yacu 99 n'ibice 9 mu ntara zitandukanye zigihugu n'abari mu bihugu bibanye amakuru yacu tuyabandeje mu gisata cha magara y'abantu abarundi bwemeje kuri uwa kane umugambi w'imyaka ine kuva ubugushika mu mwaka w'2029 ugiye gukorera mu kibano umugambi uzorangurwa n'abaremesha kiyago n'abandi begwa n'igisata cha magara y'abantu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwizera ko ivyo bizo tuma magara y'abanyagihugu ku mitumba azoba meza Jotan iratutse
umushikiranganje w'amagara y'abantu Redwine baradahana abivuga afatiye kwigeragezwa ryo umugambi ryabaye kuva mu kwezi k'8 ku mwaka w'2025 gushika mu kwezi kwa mbere kuno mwaka mu turere twuvuze twa Mutaho muri komine Bugendana intara ya Gitega
la redefinition du profit des
amis subira mu bikenewe kugira ducagure n'imesha kiyago usubira mu kuntu bakora kongereza agahimbaza musi kugabanya ibikorwa abwirizwa kurangura no kubakurikirana mu bikorwa byabo ikibiriraho kugira ngo izimpinduka tubone ko zikenewe ibikorwa zigerageza byarakorewe mu karere k'ubuvuzi ka Mutaho mu kiringo cy'amezi 6 ibyarivuyemo birashimishije
Gashoho Muyinga Ruyigi Cibitoke Kabezi Mpanda Gitega Kiganda Muramvya Mutaho Nyanza Rumonge Gahombo na Kayanza nibwo burere bw'ubuvuzi 14 bugiye gukoregwa mu uyo mugambi no mwaka imiliyoni zirenga 9 n'ibihumbi 108 z'amadolari zirakenewe uno mwaka kugira ngo uyo mugambi uranguke
Data ya kama wudu fashanya mwitera mbele mshigikiri mugambi kugira ngwa magara ya wanyagihugu atera jimbele.
Umwaka w'2029 Uburundi bwifuza ko uturere tw'ubuvuzi 56 tugize Uburundi twoba twashikiriwe n'uyo mugambi.
Jota iratuzi urakenuye muri ico gisata nyene c'amagara y'abantu bamwe mu bakobegwa ni namagara y'abantu mu Burundi bafise imungenge ku rucanjo rwa kanseri rw'injiriro rw'igitere ku ruzotangwa mu mpera za kuno kwezi kubigeme bari hagati y'imyaka 9 na 14 basazo kwitabira ku rugero rushimishije ayo makenga bakaba yashikirije kuri wa gatatu ubwo bushikiranganje butangu zisekeza cyo guhemiriza abarundi ku rucanjo rushasha rugiye guhabwa uwo mugwi w'abarundi bamesha kwivyo biva hanini ku bihuha bica bikwiragira mu gihugu iyo haje incancu shasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida burahumuriza bukavuga ko urucanjo rwinjira mu gihugu ruba rusuzumwe ari sindayizeye
abo begwa nibijanye n'amagara y'abantu mu Burundi bikanizo mpungenge bemeza ko iyo hinjiye incanjo shasha mu gihugu haca haba ibihuha byinshi mu banyagihugu na cane cane wategekanirijwe kuzihabwa
Iyo habaye incanco nshasha hamara kutazizera kugwa na gihugu narabibonye ku rucanco rwa 2019 nibaza ko ubu buryo bwo gutanga makuru akwiye kugira ntihabe
ibihuha bimwe muri ibyo bihuha bamenyesha bivuga ko abacandazwe bica bitera ubugumba ibyo bigashikira ahanini abakenyezi
gutanga mu buryo bugaragara kandi bwumvikana amakuru kugira ntibizane ibyo bihuha bijyanye n'uko ubucandazwe ashora kuri ngumba
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ugwanya sida nabwo buremeza ko ivyo bihuha bibaho umushikiranganje buramutse Redwine baradahana avuga ko abazicandagwa batogira ubwoba kuko ziza mu gihugu zizwe neza imbere y'ukwemezwa n'ababijejwe
kenshi urushanco rushasha n'ivyo kwa marujana n'ibihuha n'urucanco babigeme ntibagira ubwoba ni neza y'ubuzima bwabo kandi n'urucanco bwizwe neza cyane turaba amategeko genga kwinjiza incancu mu gihugu turaba ingene gwemewe na OMS yashyize ko umukono yerekana ko ari urucancu kwiza
kuko ubwo bushikiranganje ubimenyesha urucanco rw'indwara ya kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko rukaba rwarigeze gutangwa mu Burundi hagati y'umwaka w'2016 n'umwaka w'2018 mu ntara za Kera za Ngozi na Rumonge aho bigeme barenga 12,000 ari bo baruhawe ubwo bushikiranganje bukemeza ko atangaruka zitewe n'ubwo rucanco zigeze ziboneka kuri abo bigeme
Arise ndayize mugi w'abantu bageze mu zabukuru mu Burundi no kuvuga bashikana canka barenze imyaka 60 bari mu ndizasanzwe kubijanye no gushikira ubuvuzi bwo gusubiza ingingo z'umubiri mu buryo muganga Deo ndayishimiye yanonosuye kuvura indwara zifatira mu magufa no mu makonyero yerekana ko abo nyene ari bo bagiramiwe n'indwara ngendanwa zitandukira rimwe na rimwe kubera kutitabwaho kw'amagara yabo amenyesha ko mu vyofasha ubwa mbere harimwo kugorora imitsi n'ingingo ariko gutera kama abantu bose babishoboye gushira ingufu hamwe kugira ngo abageze mu zabukuru bakingigwe
dufatiye ku byavuye muri rusasuma yo mu mwaka wa 2024 mu gihugu cacu abantu bafise imyaka 60 n'irenga bangana n'ibice bitanu ariko kuva ku myaka 30 umuntu yo kwiyumvira ati mbega nzogera mu myaka 60 ngikomeye gute mu mwaka w'igihumbi n'1960 igihe cyo kubaho yari imyaka 23 mu mwaka wa 2020 cagiye ku myaka ishika 62 ivyo twokwikinira byinshi uburyo bwo kuvura no gukinga indwara zifatira mu mitsi no mu makonyero igitigiri c'abanyagihugu ciyongereye inshuro zine mugira indwara zifatira mu bumuga zari yongereye indwara z'umutima diabete gisukari indwara zifatira mu mitsi no mu makonyero mu ngingo mu mitsi zigatuma dukira ubumuga butandukanye kare abantu bakoresha imitsi mu kuja kurima mu bikorwa bitandukanye ariko ku bantu basigaye dukora twicaye mu mabiro mu buzi budasaba ko dukoresha imitsi yacu mu maguru n'iy'umutumba ibyo byose rero byerekana ko ibyo abantu bakeneye mu bijanye no kubaho bigenda bihinduka n'ubuvuzi gotera gutera imbere ku buryo bwiyaguye abakuze bacu kenshi bagera mu busaza bakenye n'uruhara rwa twese dutegerezwa kuborohereza kuronka ubuvuzi bubegereye kandi bworoshe umuntu wese akaraba icyo akora kugira ngo ubugeze mu zabukuru aronke ubuvuzi bitagoranye
muganga Deo ndayishimiye akaba yanonose kuvura indwara zifatira mu magufa no mu makonyero ibikorwa by'abaririmbyi b'abarundi bahinyanyura umuziki ukebura ivyo bita chanson engagé mu rurimi rw'igifaransa biguma bigaragaramwo ukudebukirwa kuva hadutse indyane zabaye mu gihugu mu 2015 gushika mangaya ivyo binengurwa no muririmbyo Carton Ntirampeba batazira American ari muri abo iyo muririmbyo abibonamwo uruhombo nk'umuziki w'abarundi kuko izo ndirimbo zitakigwiriye mu gihe kubwiwe zafasha abantu mu kubaho kwa misi yose mu gicuka ca politike yo kiraba neza gusumba ico gihe wo muririmbyi hasaba ko umuziki ukebura ahubwo utegwa intege
eregene na muziki mbere no buga woba wemewe kuri ni voice yose mu muziki utanga ubutumwa werekana ibitagenda neza uhayagiza nibigenda neza mu gihugu abaririmbyi barale story barabaririmbyi twakunda kandi twatwizeye mugabivanye naho banye politique harabaye icuka gituma ugwaruka rudashobora kubandanya ibikorwa rwo rurakora murabibura neza yuko ubu indirimbo ziko ziraririmbwa no munsi kajiyo ntizimpumuriza bivanye n'ukuntu gihugu cari kimeze kuva 2015 ariko je nibaza yuko iyo mu dewarege warukuye kuvyuka tagutukana kurimo tugatanga ubutumwa kugira ngo turabe yuko etorodresa iyo mu dewarege bakuye gushyamo ingufu kubera hariho indirimbo turiko turumva twena nk'ababyeyi nk'abantu bafise abana bitatworohereza turifuza yuko urwaruka go kwijukira kuririmba rege kubera ibyo tuvuga twebwe n'ubutumwa budasanzwe ngaje ngarasa ndumuntu ataho no vuga ko negamye igihugu negamye amahoro negamye urukundo ndatera kamo yuko leta yo kwigisha urwaruka kuririmba cyane cyane mu diho wa rege kugira ngo bashobe gutanga ubutumwa ku gihugu mbere no ku isi yose je ndakunda kugafatira kuri ijya ndirimbo yanje y'ubumwe bw'abarundi n'ubutumwa budasanzwe mbere yo ndirimbo ibaze yuko bibaye ngombwa zo yihembe rege yo kwigishwa mu mashuri yo kwigisha mu masantre atandukanye kubera rege uririmba rege ntushobora kubuvuga ibintazi rege yari kuye kwigishwa cyane gose kubera rege n'ubutumwa bwigendera
Carton Ntirampeba akaba ari umuririmbyi w'umurundi ahinyanyura umuziki ukebura bita mu rurimi rw'igifaransa chanson zangaje ni kuri iyo nkuru nyene turangije ko amakuru yacu ku isaha 12:33 ariko abadufatiye mu nzira tubibutse iyo nkuru zari ziyagize nabyumvise ko umushikiranganje ahora ajejwe kumenyesha makuru n'imenyesha makuru Gabi Bugaga yitabye imana muri ijoro ryakeye kiziga ciwe kikaba catowe mu muduga wiwe mu murima w'ibigazi mu kivuga muri komine Ntangwa intara ya Bujumbura urufu kandi gwemejwe na leta y'u Burundi bamwe mu barimye muri komine Mpanda intara ya Bujumbura bashima ko barunse igitegwa cy'umwumbati kirinda indwara ya mozayike abajeje urimyaho baremeza ko ico gitegwa cimbuka kandi kirinda indwara mwabyumvise kandi ko abakozi bahurikiye mu masendika y'abavuzi sinapa na sentes bakora mu kigo c'abavura abagendana indwara zo mu mutwe SNPK kiri muri zone Kamenge komine Ntangwa intara ya Bujumbura bamejeje ko bubongeye ko iminsi itatu y'ingingo bafashe yo guhagarika akazi guhera kuri uyu wa gatanu gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza imvo akaba ari uko bataratunganizwa nkengurukiye na Matthew yabonese ari mwe bw'ivyuma yo done niyo yanzigame n'abashikirije ndabivuze ko nayo mugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane